Muteza matwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, niyedirwe mu basuza kandi mbayikaze makuru yacu yo kuri isa.
Turamaze kubona muri aka karere abakuru b'ihugu batari bake bashekiriza yuko batazitoza, ariko hageze bikaba ibindi bintu bavuga bati abanyagihugu umugambwe batugoye. N'ubu hari abantu bagifise amakenga ntihuve muri Prodebo tubivuze uko bavuga bati ibi bintu ni kudusinziriza.
Uwo ni Leonce Ngendakumana wungirije umuyobozi w'ishyaka Sahwanya Frodebu ritavuga rumwe na leta y'u Burundi, agaragaza amakenga ku byavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ko ataziyamamariza kongera kuyobora u Burundi mu matora y'umwaka w'2020.
Ikintu na kimwe umukuru w'igihugu yavuze kitumvikana, yaramenyesheje abarundi n'amakungu yuko ikiringo ciwe ca nyuma kizorangira mu mwaka w'2020.
Uwo nawe ni Jean-Claude Karerwa, ni umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Iyo nkuru n'izindi zivugwa mu karere turazigarukaho mu kanya gato. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yongeye gushimangira ko Pierre Nkurunziza, perezida w'u Burundi, atazitoza amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2020. Ni nyuma yuko bamwe mu bakurikirana hafi bya politike mu gihugu bavuga ko atazongera gusubira bagaragaje amakenga ko ibyo Nkurunziza avuga byo kutazongera gusubira kwitoza azabishyira mu bikorwa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyana.
Mubatatahuye ijambo ry'umukuru w'igihugu ry'inyuma yaho atereye igikumu ku ibwirizwa nshingiro rishasha, harimwo abanyepolitike. Agace k'iryo jambo rya perezida Nkurunziza abanyepolitike bavuga ko karimwo igipfungu kajanye no gusubira canke kudasubira kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2020. Leonce Ngendakumana icegera c'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu ari mu banyepolitike bafise amakenga.
Turamaze kubona muri aka karere abakuru b'ihugu batari bake bashekiriza yuko batazitoza, ariko hageze bikaba ibindi bintu bavuga bati abanyagihugu umugambwe batugoye. N'ubu hari abantu bagifise amakenga ntihuve muri Prodebo tubivuze uko bavuga bati ibi bintu ni kudusinziriza. Ibyo rero uri kuragira politiki birashika ukagira amakenga ku kibazo. Iyo ufite amakenga rero, ikikura amakenga nuko ibyo abantu babemeranije bijya mu ngiro, nuko haba ibiganiro. Nibaza rero yuko abanyapolitike nuko bameze, erega bagenda bakurikirana uko ibintu biba n'ingene biriko biragenda.
Ayo makenga ariko ntagaragara ku ruhande rw'umugambwe w'abadasigana Iprona. Abel Gashatsi arongoye uwo mugambwe yabwiye Ijwi rya Amerika ko abadasigana batahuye ku mukuru w'igihugu ahari muri kino gihe yashikirije ko atazitoza muri 2020.
Muri bitwaye duhitemo byo kwibwisha ibwiriza nshingiro, warumva abanyapolitike hakuvuga ibiri mu ibwiriza nshingiro, bo baca batangura kuvuga ngo umukuru w'igihugu ngo yagize ibwiriza nshingiro ngo kugira ngo azoca aguma ku butegetsi gushika mu 2034 umengo niko bavuga. Ubu no munsi rero iryo jambo yashikirije nova ko ari jambo gihumure, ni jambo rica rituma abo bari bamaze iminsi babesha, abo bari bamaze iminsi babona mu Burundi umukuru w'igihugu wenyine, ni ukuvuga kandidatire y'umukuru w'igihugu gusa, nibaza ko uno munsi bazoheza bakabura icyo bavuga. Ikindi dushima ni uko yubahirije ibyo yari yarasezeraniye abarundi n'amakungu mu 2015, byerekana rero ko yubahirije ibyo yashikirije, koko yerekanye ko ari umushinga ntahe ativuguruza mu ijambo.
Ijwi rya Amerika ryegereye n'abahinga mu bya politike. Umwigisha wa kaminuza Julien Nimubona afise umwihwezo ku ijambo ry'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu gace kerekeye ibiringo by'umukuru w'igihugu.
Avuze ati je ndahejeje ibiringo, ni ukuvuga manda, usome amategeko utagiyemo kwiyumvira ivyo yiyumvira wenyene canke ivyo ashobora kugira. Nibaza yuko yavuze yuko ibiringo vyiwe vyo gutwara biheze, kandi nivyo yavuze n'igihe yagomba kuja mu kiringo c'imanda y'2015, uretse ko imbere yaho yavuze ko atabindi biringo azofata. Abarundi ubuye hari ikibazo gikomeye cyane kandi kigiye kudutera ingorane mukugira ngo igihugu cacu kironke amahoro n'umutekano bikomeye na demokrasi sasagare no kwizera ijambo ry'abatwara abarundi ntibacizera abatwara babona uyo kumenga bashobora kudagendera ijambo bashikirije naho ndavyumva ivyo bariko baravuga na yahandi nibazo ko yabivuze umuntu atahura yuko mu mwaka w'2020 yuko atazosubira kwitoza
umuvugizi w'umukuru w'igihugu yatomoreye abarundi n'amakungu kuri no gatandatu ko Petero Nkurunziza avugira atazosubira kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2020 Jean-Claude Karegwa akaba yabwiye ijwi rya Amerika kuwavugira nawe nyine yari yabitomoye
akintu na kimukuru w'igihugu yavuze kitumvikana mu ijambo yashikirije kwigenekerezo ry'indwi ruheshi muri komine ya Bugendana mu ntara ya Gitega yaramenyesheje abarundi n'amakungu yuko ikiringo ciwe ca nyuma kizorangira mu mwaka w'2020 yaravuze neza ati kubinyerekeye niyemeje kandi niteguriye neza n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose n'inkomezi zanje zose kuzoshigikira umukuru w'igihugu mushasha tuzokwitora mu mwaka w'2020 arinza avuga umukuru w'igihugu mushasha no kuvuga ko atariwe ibyo abantu bavyumve neza
bisigura yuko Petero Nkurunziza mu kiringo gikurikira atazosubira kwitoza
ibyo bintu nibaza ko byumvikana cyane uko niko yabitumenyesheje
ariko rero bwirizwa nshingiro rishasha nta ndahamwe ribuza umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza gusubira kwitoza
yego me bwirizwa nshingiro riramuha uburenganzira nk'abandi barundi bose gusubira kwitoza ariko niri mutegeka gusubira kwitoza ko rero itamutegeka gusubira kwitoza akaba nawe yemera ko adashaka gusubira kwitoza izo nizo dusha dufata
umuvugizi w'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza anakurira inkoni kugishitsi abibaza ko bagumya banga ba CNDD-FDD bashobora kumusaba ko bomushira imbere Jean-Claude Karegwa akavuga ko naho bohimusaba atazobakundira ariko ko ashobora kubafasha gutora uzo musubirira Bujumbura Evariste nziko banyanka ijwi rya Amerika
mu Rwanda muri iyi minsi haravugwa umubare munini w'abari bafungiwe ibyaha bya genocide bagenda basoza ibihano byabo ijwi rya Amerika ryasuye abatuye mu murenge wa Mwogo basanga mu gihe gito bamaze mu buzima bwo hanze bamaze kwiteza imbere ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Sumutakaboye
muri iminsi benshi mu bari bafungiye kugira uruhare muri genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 bamaze kurangiza ibihano byabo nyuma ya genocide yakorewe abatutsi abantu basaga 120 nibo bari bafungiye mu magereza anyuranye y'u Rwanda bakekwaho kugira uruhare muri genocide nyuma y'imyaka 24 genocide ihagaritswe abasaga 190 barafunguwe bamwe basanze ari abere abandi bagenda barangiza ibihano byabo ijwi rya Amerika ryasuye bamwe mu baherutse kurangiza ibihano batuye mu murenge wa Mwogo mu karere ka Bugesera ni mu ntara y'Iburasirazuba nsanga bashishikariye kwiteza imbere nk'abandi Banyarwanda Gashumba Yonasi n'umwe mu baherutse gufungurwa amaze amezi atatu afunguwe namusanze ari mu bikorwa byo gusana inzu ye yasanze iva cyane Gashumba avuga ko agiye gukora cyane kugira ngo arebe uko yateza urugo rw'imbere nyuma y'imyaka myinshi atarurimo
nanye mfite inka hano nsanga barazigurishije n'indi nahasanze ikimasa ndayigurisha nemera ndagura amabati Manzana nasanze musozi ibishyimbo ninge wabihinze na araje ndahinga ibishyimbo bireze ndamwongeye ifashe neza ibi byose nasanze yarifashe neza cyane ari inka namusigiye izo nasanze zuzuye urugo hari abandi babiryaga bakabasindamo bakayarara mu bubari bakarara hose ariko ntago yigeze abikora
hirya gato yo kwa Gashumba naho hatuye umusaza Murima Gaspar nawe wafunguwe nyuma yo kurangiza ibihano bye afite iterambere rigaragarira amaso afite inzu nini y'amabati afite inka mu rugo ndetse afite n'amatara mu nzu yabwira Radio Ijwi rya Amerika ko nyuma yo kurangiza ibihano yakoze byinshi kugira ngo azamure urugo rwe rwasaga n'urwasenyutse
naje nyine mpita ntangira akazi ko kubaka nasanze urugo nyine nakuye ku insina nasanze acitse nkongera nkavugurura nkatera bundi bushya
ndabona ufite amashanyarazi byose ni wowe wabikoze umaze kugera hano
ibyo ngibyo nabyo mbikoze vuba ahangaha bitewe n'akantu natanze nanone nkabonye udufaranga ntaga kudupfusha ubusa kugenda mu kizima nkoresha ibihu buryo nyine ngo gicane abaturage nabo banyakiye neza ndakubwira nti n'abantu barakoze genocide ngamba nabo mpura nabo tukaganira
imiryango yagiye gusubirana nyuma y'igihe abagabo bafunze uyisangana akanyamuneza umugore wa Murima umukecuru umaze kugera mu zabukuru yabwira Ijwi rya Amerika ko kuva yarongeye kubona umugabo we ashatse yapfa
numvise umuntu yashuhuje noneho ndakomeje ndicanda tuje nti uwo muntu ushuje w'umugabo muri iri joro aturutse hehe abantu bateye ko turika tuherekeranye turi buwariwe turerekeranye rero ubwo inzu yari ahangaha irembo ryari hehe nuko ndusohokira dusanganiwe turamuramutasanze tunaburayeye ariko turiyeranje dushaka ukuntu twamuzimanira buracya mu gitondo rero akambwiye ati ntasahanye igomba gufuza bwakiye mu gitondo rya mu rutoki hari inkonya kazikonyora nanjye nkaje inyuma nkamufasha tugahinga atera uducinya turera niyo ngiye mu buri ntabwo nikanga umuntu waza kumpohotera gukomeza ko ndi kumwe n'umutware ndishimye pe niyo napfu ndumva nta kibazo
ujubasha kumushakira kangwa se mutware nyine ngo mwiteho
yababa da shobuga kamase turakabika mu kavito tukagashogongera nta nzara nta myota nta gahinda afite
nubwo hari abasuye mu miryango bakakirwa neza ariko hari ikindi cyiciro kigera mu baturage bagasanga ibya bimiryango yarabigurishije cyangwa se bagahita bimukira handi kubera ipfunwe ryo kubana nabo biciye. Madame Françoise Wantege ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kagasa mu murenge wa Mwogo mu kagari ka Bugesera yemeza ko abafunguwe bakagira amahirwe bagasanga abagore babo bakibategereje bakomeje ubuzima neza. Uyu muyobozi avuga ko ikibazo kinini cyagizwe n'abagabo bafunguwe bagasanga abagore barasize urugo bakajya kwishakira abandi bagabo. Uyu muyobozi asobanura ko hari n'abandi bafungurwa bagatinya kongera kubana nabo basize bahekuye bakajya gushaka ubuzima mu tundi turere tw'igihugu.
Ubona nyine aza yikandagira akumva ko nyine wenda wakiri inyuma ari nk'uwasize umugore akamusanga mu rugo rwose nta kintu babaye. Ariko mfite imiryango irenga itanu bagiye bafungurwa bakajya mu Mutara. Ikindi nanone mbona hari ni nk'ipfunwe ko ahantu wakoreye ibyaha nubwo ndabirezukanemera n'icyaha kubuhura n'abantu wakoreye ibyaha wiciye abantu ukabona nda nk'umuntu wacitse ku icumu aho ngaho wamwiciye umuryango wamusize ari nk'umukecuru aho ngaho utagira umuntu n'umwe mu rugo kandi yarabyaye yarafite n'abuzukuru nabyo bikaba byabatera ipfunwe byo kuvuga ngo ntago namuri uwo muryango.
Imibare itangazwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa igaragaza ko mu Rwanda abantu bagera ku 60,000 aribo bafungiye mu magereza anyuranye yo mu Rwanda. Muri aba abagera ku 30,000 nibo basigaye bakurikiranwa icyaha cya Jenoside. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu gihugu cya Kenya abagabo bamaze gusobanukirwa n'akamaro ko guhagarika imbyaro. Abikora bavuga ko ahanini babashaka korohereza abakenyezi babo hamwe no kwirinda kubyara abana benshi badashoboye kurera. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kanez.
Isaac Daga umugabo yavyaye abigeme babiri yabakumbwa mukuru na Nairobi numwe mu bakenya bahisemo kwihagarika kuvyara. Aradusigura imvo nyamukuru zayo mutumye.
Nilipona mefikia kiwango cha watoto
wangu. Maze kubona nshikanya abana babiri nkabona ko nifunze kuvyara byomfasha gutunga neza umuryango wanje nkabanzi ntakekeranya ko byotuma babaho neza kurusha mu buzima bwa misi yose eka no mu mashure kandi nkabona ko n'umugore wanje bizomufasha. Naciye mfata icyemezo kuko abagabo twishizemo ko abakenyezi ari bo bonyene bategerezwa gutandukanya ivyara. Izo mvo na muganga Chazo Chenga afisi bitaro bifasha abagabo bakeneye guhagarika imbyaro azemeza.
Sababu ya kwanza ni afya ya mama. Kwa sababu najua kuna
impamvu ya mbere n'ubuzima bw'abakenyezi kuko hari abagore bagize ingorane bagiye ku buryo butandukanye bwo gutandukanya imbyaro. Hari abaguma bava amaraso, hari abananuka, hari abamene ku mutwe wa buri mwanya, abandi umurindi w'amaraso ukaja hasi. Ubwo umugabo ashobora kubona ko ari ubuzima bw'umukenyezi butifashe neza agaca hitamo rero kuja gutandukanya imbyaro wenyine
peki yake.
Ariko bamwe mu banyakenya nk'ubu basanga bitabereye ko umugabo yisabira guca imbyaro.
Hili jambo hata mimi mwenyewe sio jambo ninaweza nikalikaribia kiurahisi kwa sababu
Biblia iki kintu nanje ubwanje sinogikora byoroshye kuko Biblia ivuga ko wakonywe atazoja mu bwami bw'ijuru. Ivyo bisa no gushahurwa kandi umugabo ashahuwe ntabacujuje ubugabo. Gute wosubira kuvuga mu ikoraniro ry'abandi bagabo ucubikiremba ntusubira kugira ubushizi bw'amanga no kurinda
utakuwa na ile college
uko kunegurwa gidaga yakwiteguri.
Katika jamii na ndio nikatangulia kusema ni jambo hata tuseme watu wengi hawalizungumzii maana wanaposikia
fasectomy. Mukibano reka tuvuge ko ari kintu abantu benshi batavuga ko kuko bumvise kwihagarika kuvyara bibaza ko ubushobozi bwose bwaheze kutagishobora kurangura amabanga yabubatse mu muryango kamengo ntukira umugabo. Ariko nkuko nabivuze kubera gutahura rwose byatumye n'ubu mpagarara nkabwira abantu nti narabikoze. Ndizera ko ikintu nakoze gikwiriye.
Nimefanya hilo jambo na nikasikia linafaa.
Nahavuga ko yakoze bikwiriye. Mugango Chienge nawe yemeza ko hari abagabo bamwe bahora bicuza nyuma yo kwihagarika kuvyara.
asilimia 5 ya watu ambao wamefanya vasectomy wanaweza juta baadaye. Na sisi kama
ibice bitano kwijana z'abantu bihagaritse kuvyara bashobora kwicuza mu nyuma kandi twebwe nk'abaganga turamenya abashobora kwicuza mu nyuma nabihagarika kuvyara bakiri bato bataragira ubugeni cyangwa ngo bavyara abana. Ushobora kubwira umuntu uti ibintu koza ni ntasubirwamwo ariko akakwinginga hanyuma uravye bwizwa nshingiro rya Kenya umunyakenya wese umugabo n'umugore bafite uburenganzira bwo kuvyara cyangwa kuvyanka. Umuntu rero avuze ko yifuza kwi ifunga ntushobora kuyimubuza mugabo uramubwira ko hari gihashobora kwicuza
ya kujuta.
Turetse bitaro byo muri Kenya bifasha abagabo bashaka guhagarika inzaro babanje kuriha amafaranga. Hari n'abahinga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahora bakorana n'abaganga baba Kenya mu gufasha ababyifuza bakabakorera ku buntu. Mu kwezi kwa kane uyu mwaka honyene abagabo bagera ku 70 barahagarika inzaro muri uwo mugambi. Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Mwumvirizi gikino intamenwa utegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Jidi umenga ntumwumva nina nino muhungu ah jidi
ah nibikiwe we nirikenejya
nibikiwe we
igitwe nacu mengo namazi
ugura komeye jidi wabonye saha jidi nakazi kawe jaba nahejeje no koga ifukure ubwo nta soni
mbisa nijyamye akukura
ah. None wowe
n'inzira ndakwerekaga
cyangwa tujye kwishure wowe rero ngo ntuje kwishure ivyo bintu kurigira nibiki byukareka kwisarisha sha
ndekasha numva ni imineke y'umutwe negeye n'ubwo ndukambwira uko ko nzogende ejo nawe
sha cyangwa sha jide reka gufitina basi niba bandanye umenetse uwo mutwe urani ibinini none kumeneka umutwe n'ivyo byo gutuma usiba kwishure
sha jide bitse numva mere we nabi Razi nzoka na nyo
yejo. Yeah, yeah, yeah.
Yay. Weni wawenye kwa rashita ni jabu.
Chanzoga.
Hakiana mwenye siwa siri kiriruka.
Yo, jidi. Yeah. Uburero. Uguru siwe kuhishure kweri nzoga wa nyoye. Beho hivyo binu. Beho hivyo binu tangwe hivyo kuni nzoga vyo niviki.
Mwenye siwa mwenyomba ya mjingo tutene wakamele.
Hey, mwenyomba.
Agachamira ngo ni fati chupa ndakuzi.
Nani chupa rimge, nijia ni kugizuko kwa cha jidi. Aho usira kwishure kwari cupa rimwe
ishinze mutama ipi
ivya mutama bikura
n'abani yonca
biragusha
nyambara uko nta inda zimenyere basha no kudaho nadashwe mu nzira
yewe none ari kijuju jidi niwashobora kuvuga ko hazi urabona ingene meze icumba cyose kintu kinzoga ndabira
Nawe ibiteka gusarisha nuko
ibyo gusarisha ni urukundo gusarisha
ari kubimenya aya reka
nuko konje gukuta
n'iryamire basi
yee
mugani mbari nzo kujya bacha nukuri nzi gutaye impaye no mbihiwe ikindi
nagira nabyo nyenyera biguhaye yishinje kukwishisha inzoga gusa yibagira no
kukugabura
eka mvuge cyane urinde uranyumva
umva uri kuravuga ko atashye kunyica akana tayebyo buje n'abakomere ko nayo
none mama wari bwigero wabana aguhitse inzoga nkizo ushaka kuvuga ariko atagukunda
urumva icyo cyane kuzana gaive ahari wenda ko nago mutangure kurira
none urabona ibyo utanguye kwigira kwiye mama atakubona jidi nzi ko yamatubwira ngo twige dutere imbere
jidi ese ibyo me kwishure gaive tuzaba ko meza amashuri oya nawe
ndakubwire gashaji
uzaba ko ejo ntazotwa
nimba warakunda mama ndagusabye kurikiza imanuro y'amaduha nayo handi bazovuga ko atigeze arera jidi yo nukunda
ubwo basenze ariko mereze kwishura ibyo nukuri niho rero basi kene unza nifuko namira kugira gucugenda kwishura
kubereka
imbaza ati ari ubabwira utaragwaye
kubereka imbesha ndababwira ko warayuborewe ubanzumara mari
reka shahi bete kunsesera gashabi
ndabibabwira
ngene bazi kondisiri jewe ngamwiza kabanga sivyo
sawa mugabo ntuzusubira ibintu nkivyo ibyo kujya navyo uravyukubishuje jewe ndigire kwishura sinche
Bye. Mama Bosco, who can you come with? Direge te mai mi fie, which are only to a come. Bibo, Mamma, wait. I didn't say Yemra comes walk and when we were the Katabaku. Never could ever do a Mungu. Never do have a good chisam in Jesus. Umbesha, ha. Ushima na pigira numu nifikira ndevu numu kopu anda his
Bega hivu Nikuwe liki wita enga hawenye Shangala tugendewe mubandi kukina
Yenu kine shafara Jero numba shafiku milanga hajeni
Jero kachawi wa dakonda wikuwe mele Kila jero kukuma wenye ningu tujukula wa dokini tujukula kukwe
Basi genda chanza shafar. Nukuli nga na kime kani. Usana enu mbana shaku kina.
Uri kuhenda ndega hii. Turi kuri umbire wa zako na hii. Muka shaa hii. Kwa hii kumbi kanya kuzo dura vikura.
Elega shafar azi ya gori.
Ndabi.
None mubu. Kwa tata watu ya chie yu mkira muhira. Ndo. Kashanu unyele kere gendu kine yu mshaku kina.
He? Sasa mukiwani?
No.
Wote ni mugore. Changa ni mimi mukiwao.
Ibaze shafar. Wao umva nk'ivyo byoreka kumbabaza.
Oya ntacushayize. Ndira wose ko mukibana mwenyene kandi mukira abana.
Numbaze mugabo jewe nari nibaza ko bazogumi wabo. Natwe tukigumiri wacu.
Ndega shayize. Ubona mwakwirana na mu rugo rwa mwenyene nazije nka zose. Tano vumengo bagize neza.
Icambabajesha nuko baciye bankura mu cyumba kwa mama akaba ariyo bahajyama bibaze n'ukuri
ah kuga ntacu cha
eh
ni wihangane
yego
n'ababyeyi bawe ibe
ndabiva
tugeze kujya mu cyumba gifuze
kandi atari kiwabo ubu rero Jesse nzosiba kwinjira mu cyumba cha mama n'igitanda cyo niwe bakijyama
mukana wewe ntujyama hasi ah igikuru nuko bo barera neza bakababera ababyeyi ko
Mugani wawesha, nukubyemera ntakunda naho no babarangasara mama no katogaruka
nuko nyene aho bico no guhanura gatayi nuko wokwihamaho ukunda gushwana nabo ukabasonera
nubundi ndabasonera none nibindi ko ndabibwira wewe nta wundi nubigira
najidiyo nzudira muhanura yubahese wabo uraziko abahungu bamwe bagomba
kujya wewe idiyo wawe mbona bumvikana na ndebe baricarana bagatera n'inkuru ha
nge ntiwumva nawe ujya mu kaso wanjye nkufata nka mama ariko kugongera cyewe ndazi kubizogenda neza
shafara nzomusonera mugabo kumufata nka mama byongora
ntacuragira nibi bindi bizo kwizana cyangwa hariyo tugende gukina rekreasi itarahera
nibyo shaho gitugende ndabe ko nogabanya ibivumvu ehe ngabari abadorine reka tujyiyo bari
Dodo, picha ni uhara kayaaka. Ubona gute?
Mwe amesha harabona. Vupa papa yozanga ha. Ubona no shanda vigenza gute?
Ha, uwa. Papa wala ni mwenanga. Kon harigera. Namu mona kanda liho nam.
Oya kesha ni wala mukavari kuwa gua. Muga wabdo shika kazanga. Tugende hari ni masha.
Hari ya naho inyama wazi katuona. Imiyoti yosi. Eka tukumenga hana na kimi.
Sawa hana angora ne, hana ba dusele bani hoba tuvoni.
Sidiyo nyeni, icharari, wabonye ko amaze kuza. Kandi rero uno munsi uri wagahiye. Yego shiri wanyi.
Uri deside humboreze.
Aha, yo.
Nibazane ba suboke, nchange na koko.
Mushi, oke, nibaguhe. Hanyuma, sinsubire kumuvuze ngo monsieur. Bya nibyo ku ishuri ubundi shari, sibyo?
Baranda vyibagi.
Dodo. We ben belle vraiment. Uwa. Jenga hano bankivu.
Eh.
Washa. Sana poko na koko. Ti wanje na durabi. Dodo. Ti we belle belle vraiment.
Merci.
Très belle.
Na wena chubaye chéri.
Aha.
Mama na nabikubwiye.
Oho, rakoze. Uzozura bingiri bisi yosi. Urazi ngene biryohe. Enzuki akamusteri le.
Ewe shere na shura si.
Igushiri
wane. Data wanje. Nika gutembe neza.
Aho. Nye shanone. Mbuze ngo ndafine. Tuwe shanange jinda kunywesha.
Ya.
Yee.
Nisi kubona twoje.
Nisi kubona twoje.
Sante bas.
Ala. Mugabo nibyo. Amaso ni menshi. Sante shashiri. Me wongera usome no munsi ni kwihuta.
Ikana je si nihuta cyane.
Aho.
Navuze ko tugava ya family.
Nibyo. Aho turashobora no gukubitira muhira tukaruhuka gatuya.
Sega tubanze tunywe. Ibyo turabiraba hanyuma. Kanda shonje. Na veterinere nazi.
Bawi yicarire ngaho uzubona bagushikirije. Wibaza ko ntamaze kubitura.
Eh.
Erega ndakubabaye do. Ndakubabaye do. Nafishe.
Naje urabona ko ari reciproc. Ku abandi bari muhira naje urabona ko nemera kugumana.
Nico gituma ndagukunda gusuba abandi. Boss. Hu. Bego jya muhimbi we nibiki.
Uri kuravuga ninde? Yo kumva ko ukura mwita muhimbi iri yo kwereka.
Eh ndabi. Nta kirose cy'umuhungu ubona hari. Tuwe mbona kuma turaba. Sinzi byari.
Tagowe. Eh ni fofana.
Fofana ni.
Mana yanje we.
Ni biki fofana. Cheri.
Nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio ijambira abasenseye naho ubutaha
barakoze cyane bagenzi bacu bo muri studio ijambo batugejejeho inkinamico intamenwa akaba ari naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kugiranya aya makuru muri studio ya gatanu i Washington DC mwari kumwe nange Edirwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika